Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigana.
Miriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe tubahanikaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 16 kigara mu mwaka w'2021 anayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Nakababaro kenshi monywanye umugambwe senere inyuma y'ikubura mugenzi wabo yahora arongoye umugambwe muri komini sare mu ntara ya Bujumbura, uyu munywanyi akaba yahitanywe no kubarizwa igufa mu biro by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura inyuma y'ukwezi kumwe gusa anyurujwe. Muraza kubyumva mwido nido umukanya. Mu bijyanye n'amagara y'abantu naho ku nshuro ya mbere leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganzi atezwe amagara y'abantu yemeje ko ataragaseseshwa urumuri ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi. Radio Inzamba iraza kubashikana mu gisagara cya Bujumbura neza na neza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, aho abashingamateka barenga 40 batagitonda kubera banduye icyo kiza. Nayo umuriro wadutse mu iwero rikuru ry'intara ya Gitega kwa 26 munyonyo uyu mwaka wahitanye abanyororo 345 nk'uko biri mu matoza yashizwe ahabona n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka. Uyo muhari ugasaba ushimitse leta y'u Burundi kwerekana ibisigiri by'ukuri by'abahitanywe n'uyo muriro utaramenyekana iyo waturutse kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ramutse anongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo. Augustin Matata umunywanyi w'umugambwe CNR yaraye acikanye inyuma yo kuburizwa igufa bikomeye n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Augustin Matata akaba yari yanyuruzwe ku igenekezo rya 16 kwezi kwa 11 uyu mwaka w'2021 ibuhinga muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Abanywanyi ba CNR bavuga ko inyuruzwa ryiwe riri mu ruhigiro maze iminsi gukorerwa abanywanyi w'umugambwe CNR. Ni inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Augustin Matata yaraye acikanye inyuma y'ukwezi kumwe anyurujwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ni nyuma yaho umuvugizi w'igipolisi avugiye ko abanywanyi b'uwo mugambwe babwa irengero araba bagiye mu mugwi w'abitwaje ibigwanisho urongowe na Aloyse Nzabampema. Pacifique Ninahazwe arongoye ishyihamwe FOCOD yari yamenyesheje ko hari umwe mu banywanyi w'umugambwe CNR yaborejwe igufa kandi ataco yigeza muvuga ko
twari twavuze ibyakorewe Augustin Matata. Ni mu gihe umuvugizi w'igipolisi yari ahejeje kwerekana abanywanyi ba CNR bashika 10 yavuga ko bagiye barafatwa mu kwezi kw'11, acavuga ko abaterekanye atawusura kuvuga ngo baranyurujwe n'igipolisi ko ahubwo arabagiye kwinjira mu muhari w'abagwanyi wo kwanza Bampema. Twanavuze icyo gihe ko yari mu bitaro inyuma y'ihohoterwa yakorewe mu iperereza ry'u Burundi. Icya mbere twavuga no guhoza umuryango wa Augustin Matata no guhoza umugambwe CNR rusubiriye kubura. Matata Augustin yari umugenzi akomeye cyane wa Elia Ngomirakiza wa mukuru umugambwe CNR muri komine Mutimbuzi, nawe muzi ko yaheruka kunyuruzwa n'igisirikare cy'u Burundi mu kwezi kwitwe guheze gushika ubu akaba atarigera asubira kuboneka. Impera n'imperuka ibi bintu bikorwa n'iperereza ry'u Burundi bidotegezwa guhanwa n'ibizijyana kandi abikora n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD guhagarika abantu iperereza rifata ko ari ukubanyuruza baragenda bagatora umuntu bakamutwara batavuze iyo bamujyanye. Isigaye ari iyongezo y'iperereza ry'u Burundi guhohotera abanyurujwe nayo nyene n'ingendo iyo perereza, hanyuma rya perereza rikihitiramwo abo gica abo gerekana abatigira bavuga ko ikintu na kimwe iyo bahereje.
Augustin Matata kuva nyurujwe umuryango wiwe ntiwigeze umenya iyo yajanywe, batanguye kwibaza ko yoba afungiwe mu iperereza babonye abakozi iperereza baje kuyimba mu nzu ngo bariko barondera ibigwanisho.
Abakozi bo mu iperereza baje gusaka barimba mu rugo barimba mu nzu ngo barondera ibigwanisho, ariko nta kigwanisho na kimwe batoye aho hantu. Aho niho havuye ko umuryango watanguye kwibaza ko uwabo afungiwe mu iperereza. Mu ndwi iheze niho kandi abaryango ba Matata Augustin baronka amakuru ko uwabo arembye ari mu bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Baraheza baragenda bashyitse basanga icyumba cy'iwe gicunzwe n'abapolisi bararahira kubakira baranka kwakira ifungurwa abajyango bari bazaniye wabo agwaye niko kwitura mu bw'igihugu CNDH umukuru wa CNDH we nyene arahishikira arashobora kwinjira muri icyo cyumba aribonera ingene Matata Augustin yononywe nabo mwiperereza CNDH akisohora itangazo rivuga ko CNDH yamenye ko hari abantu babiri bahohotewe mwiperereza ikayongera ko yamaze kuvugana nabo mwiperereza ko kandi abo bantu bagiye guhanwa biciye mu butungane CNDH ntiyigeze ivuga amazina y'abo bantu abaribo ariko amakuru twidufise yari yemeza neza ko CNDH ariko iravuga ivyakorewe Matata Augustin
urupfu rwa Augustin Matata rushitse mu gihe umushinga mateka agatogwasa arongoye umugambwe CNL yaraherutse kumenyesha ko abanywanyi biwe bageramiwe mu gihugu aho yavuga ko abafungiwe ubusa barenga amajana abiri nayo abagera ku mirongo ibiri yavuga yuko bishwe
Numubara rero mwinshi mu muryango w'abasenere bagendanye na Matata Augustin yarahitanywe nuko barizwe igufa ryakorewe mu biro bikuru by'iperereza iyo ndongozi y'umugambwe senere muri komini sare mu ntara ya Bujumbura yagiye gucikanira mu bitaro byitiriwe umuganwa wa Rudoviko kwa gacore kuri no wa gatatu bamwe mu nshuti ziwe ntibari bemerewe kumuraba aho yari ikiruruma uno munywanyi wa senere avuga ko ari ntuntu n'agahinda kurikira
irakeye inkuru n'agahinda aho Bumva uwawe hale hagwariye mugabo wamara kujya kumuraba bakakwirukako ibyo ndabivuga nkikiye kuko ku munsi wa kane twashoboye kumva amakuru y'aho nyakwigendera ari agwariye aho bari bamuhohoteye ubuzima bwiwe ni ukuvuga tumaze kuhashika isaha zitatu z'igitondo mu minota 30 twahamaze ntitwashoboye kwemererwa kubona nyakwigendera ariko muri ako kanya isase haciye haza abajejwe umutekano bakora mu iperereza ry'u Burundi aho baciye bakomeza batwiruka ko babandabye abantu baje kuraba abande muje gukora iki ibintu nk'ibyo rero birateye ibintu n'agahinda aho wumva uwawe ahagwariye mugabo ntubwire amahirwe yo kumubona birateye agahinda by'ukuri kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu n'abandi bafashe gutwara igihugu ujya wumva basohora inzandiko y'uko agateka ka zina muntu kubahirijwe mu Burundi by'ukuri biteye inkuru n'agahinda arapfuye sinzi rero ko bagiye kuhaga sinzi icyo bagiye gufata n'ibintu biteye agahinda bararaba bikubita agashyi kuko bakikubise agashyi ibintu mbona hari icyo bagenda nta nimba bashaka kubaka inzu nziza bagandaguye umuntu bashaka kugira imodoka nziza bagandaguye umuntu ariko byose bizoherera ku isi birahinduka
tubandanye nano makuru abantu bangana amajana 345 nibo bapfuye abarenga ijana baracavugwa kwa muganga bivuye ku muriro wadutse mu iboro rikuru rya Gitega kwa 2026 mu nyonyo n'umwaka bishikirizwa n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka Ancien niko yagize arongoye uwo muhari asaba leta y'u Burundi gushira habona bidatebye urutonde rw'ukuri rw'abahitanywe n'uyo muriro hakogwe kandi n'amatohoza yigenga ku byerekeye aho uwo muriro wazananye n'inkuru tubaza Frank Kazi
Umucano wabatanguye mu gitondo igihe cy'isaha 10 ku igenekerezo rya 2026 mu nyonyo uno mwaka kwibohero rikuru rya Gitega ariko gutabara abanyororo ba mbere byabaye saa 11 zirenga iminota 40 z'igitondo abantu bangana 345 bari bamaze kwitaba imana bahiye baratokombera abandi barenga ijana baracavurirwa kwa muganga nk'uko bishikirizwa n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka akarorero kuri bloke ya kane harimwo abanyororo 273 abagera kuri 20 nibo bonyene barokotse abapolisi baguma barasa mu kirere kugira babuze abanyororo gusohoka babura kubakiza uwo muriro amakamyo kizimya moto nayo ari mu gisagara cha Gitega yaje kuzimya uwo muriro atevye Ancien niko yagize arongoye uyu muhari iteka arerekana uruhara rwa leta ku vyononekaye vyose akayisaba gushira habona igitigiri nyezina cabahitanywe n'uwo muriro
ukuru kwa leta kuri bonekereza muri ayo mabi yabaye mu gihe batatabaye ku mwanya mu gihe iteka yamenye yuko n'abapolisi bari ngaho bamwe abasahaye kugira ngo babuze abashobora gusimba nuvuga amamini inkomo nico gihe rero bite bigasaba yuko leta yoha indishyi y'akababaro abakomeretse bari ngaho n'imiryango y'ababuze leta y'u Burundi yobye urutonde rw'abantu bose bahitanywe n'uwo muriro bapfuye hambaye agateka imiryango yayo ibona
mu gihe ibitigiri vyatanzwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza bivuga ko hapfuye abantu 38 69 nabo bagakomereka bivanye n'insinga z'amatara zipanze nabi umuhari iteka wo urabihakana narijya abahitanywe n'uwo muriro leta yaciye bahambira mu masashe ibahamba vyihuta ababo badahari
Franke kaze amakenga ni menshi rero kukungene leta y'u Burundi iriko irakora amatoza kucatumye haduka umuriro mu ibohero rya Gitega mwitangazo ishyamwe ro Kristo gishinze kugwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi babona ko amatoza atazogenda neza kuko aho bari guhera mu kumenya ukuri atariho bahereye Jean Claude ni burumunsi ajejwe gisata cy'amategeko muri akate Burundi avuga ko banegura inyifato ya leta y'Ubujumbura kuko baciye bihutira kubashingura mu kivunga atana gateka bashinguranywe basaba leta gushiraho umunsi wo kwibuka abanyororo bahitanywe n'uyo muriro umviza Jean Claude ni burumunsi
amakenga dufite rero nuko gushika n'ubu cyatumye umuriro waduka muri iryo bohero n'ubu kitaragaragara kandi hariho aho bashobora guhera kugira ngo amatohoza ashobore kuzogira ico yerekanye aha twovuga ko amakuru tufise kandi yemezwa n'abatari bake mu bohero rya Gitega nuko umuriro watanguye igihe cya 10 zo mu gitondo bigatangura mu cumba ca 4 muri block bita Kibanda kandi ko habanje kumvikana ikintu gituritse ahantu umuntu yarajyanye mugabo iyo nzira nta leta ntigeze yifata kugira ngo habe amatohoza kugira ngo icatumye umuriro waduka kigaragara akati Burundi babazwa kandi no kubona abahitanywe ni uwo muriro baciye bahambwa byihuti kandi mu banyegeje ivyo bikogwa atanu kubaha agateka kabitabye imana byamye biranga barundi mu gihe cyo gushingurana iteka abantu baba bitabye imana ivyo rero byakozwe hari imiryango iri kirasaba yuko yoronka baba kugira ngo ibahamba niteka mugabo barabankira kambere barababuza no gushika ahi barajyaguye ni akati Burundi babazwa kandi no kubona abatwara ibohero rya Gitega batabyifashemo neza cyane cyane ko batigeze biyumvira yuko hashobora kwaduka ibiza mu ibohero ariko naho bimeze gutyo akati Burundi irababazwa cyane n'iyo nyifate y'igipolisi kuko batashoboye kugurura uwo muryango kugira ngo abanyororo bashobore kuhungira bashobore kubereka aho bahungira yabanje kurindira yuko uwo muntu akora muri direction ya prison nawe aza kugira ngo yugurure ya gufuri kandi hariho ubundi buryo bwo gushobora kumeniyo gufuri kugira ngo bakize abantu ntibapfe kubwishi nkuko byagaragaye akati Burundi rero kuri ibyo byose irasaba leta y'u Burundi ko yugurura amatohoza kandi yukuri kugira ngo hagaragare icatumye uwo muriro waduka kandi hagaragare n'ibyo wononye cyane cyane kubyerekanye ubuzima bw'abantu kuko gushika n'ubu abantu bahasize ubuzima bataramenyekana ngo bavuga ati ni naka na naka nuko kandi bogira icunamo c'umunsi wose ku gihugu cyose kugira ngo bahembere n'umwanya imiryango y'ababuza babo kugira ngo bashobore kubahamba n'iteka
Jean Claude Niburumunsi muri ko mukurikira amakuru kuri ya Inzamba agateka ka umuciye kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu ohge mukanya tuja mu bijanye n'amagara y'abantu
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akana akamo ka radio inzamba agateka kawe.
Ikiza cha COVID-19 kibandanya ciyongera mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ndashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu nze Imana Sylvie Kuruno wa kane aho amenyesha ko ibibanza byo kwipimisha byongerejwe kugira borohereze abashaka kumenya uko amagara yabo yifashe. Yasabye abarundi kugabanya ingendo zidakenewe kurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu.
Kubera ariko twabonye yuko muri no minsi abaza kwipimisha ari benshi cyane, twabonye ko ari ngombwa bikenewe yuko hokongerezwa ibibanza byo gupimiramo kugira ngo abantu ntibagire umurongo munini baje kwipimisha, ari naha navyo bishobora no gutuma hariho n'abashobora kwandurira kuri uwo murongo w'abatonze. Ko twabonye rero ko mu maguru masha bera guhera mu ntango zigiye gutangura hariho ibibanza twoba twongerereje cyane cyane ngaho mu gisagara cya Bujumbura, kuko ari naho twabonye yuko abantu banduye umugeri ari bo baguma biyongera. Mu gisagara cya Bujumbura niho benshi, mu zindi ntara si benshi. Muri ibyo bibanza ngira ngo nabivuga bigiye kwiyongera ko ku bibanza byari bihasanzwe byo gupimiramo, hariho nko ku ivuriro ryo mu Ngagara, ivuriro ryo ku Mutakura, ivuriro ryo mu Rubirizi, ivuriro ryo mu Kanyosha, ivuriro ryo ku Musaga, hamwe n'ikibanza cyo muri Rwakarebe. Ikindi dusabye abenegihugu ni uko bogabanya ingendo zidakenewe, nk'uko twabivuze ikiza turabona yuko ari cinshi aha mu gisagara cya Bujumbura. Abenegihugu rero birinde kuva mu gisagara cya Bujumbura baje ahandi cyangwa abandi baza hano mu gihe bidakenewe.
Abashinga amateka rero barenga 40 nibo bagwaye ikiza cya COVID-19 mu Burundi. Ivyo navyo vyatumye ibikorwa vy'inama nshingamateka bihagarara kuva kuri uno wa gatatu, biturutse yuko igitigiri ca 2-3 gisabwa kugira ngo ibikorwa bibandanye kitakwiye. Ido rido na Jean-Marie Ndabashinze.
Amakuru radio inzamba agateka kawe yakuye ngaho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe atumisha ko kuri uno wa gatatu ibikorwa vy'inama nshingamateka vyitabwe n'abashingamateka bake cane batarenga 50, biturutse yuko hari abashingamateka bagwaye ikiza ca coronavirus barenga kuri 40. Abashingamateka bari ngaho mu Kigobe nkuko isoko ryacu ribitumenyesha bagumye barindiriye biteze ko bagenzi babo bahava baza, gucyo igitigiri cya 2-3 gisabwa n'amategeko kugira ngo bigitegeko ryari ku rutonde ry'ibikorwa byari byarazindukanye, ariko icyo gitigiri nticigeze kiboneka. Eka no kuri uno wa kane nta cyahindutse, abashingamateka 50 gusa nibo basubiye kwitaba ibikorwa, hakaba habuze abashingamateka 32 kugira ngo igitigiri gikenewe gikwire maze babone kubandanya kwiga ibiri ku rutonde rwari rw'abazindukanye. Iruhande yabo bashingamateka bagwaye hariho n'abandi 10 batitabye ibyo bikorwa, biturutse yuko bari mu rugendo rw'akazi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Isoko ryacu ngaho mu Kigobe nk'uko babandanya babitumenyesha ngo binugwanugwa yuko n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabira nawe nyene yobagwaye coronavirus, kuko muri iyi minsi 2 atabonetse ibikorwa vy'inama nshingamateka bikaba bihagarariwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka muganga Sabina Ntakarutimana.
Jean-Marie Ndabashinze ndakumenyeshe ko amakuru ya Dinzamba irose mu kanya avuga ko n'urongoye wa mugwi Severe Pierre Cavelle ndayicariye nawe yoba mazindwi ari mu kibanza cawe nyine kubera agwaye ikiza cha COVID-19. Aya makuru akemeza ko yayitowe avuye mu gihugu cha Congo, ni mu gihe kandi mu ntara ya Makamba kuri uyu wa kane hato wabagwayi 4 mu bakozi bakorera ishiramu yigitaho impunzi ku isi hashere nkuko isoko ryacu libitumenyesha.
Inzamba.
Turabandanya nano makuru twabateguriye hariya mu ntara ya Cankuzo. Abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cha Buhumuza mu ntara ya Cankuzo barinduga ko bagenzi babo bo muri ya migwi y'imbonera kure babahohotera, izo mbonera kure zikaba zarihaye uburenganzira bwo kurara zirakizura mu kigo zitwaza ko ziriko ziracungira umutekano. Muri ico gihe zirahohotera abandi banyeshuri baba abigeme canke abahungu indwi muri abo barahagaritswe mu ndwi heze, ariko uburongoye umugambo wa CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo yaciye batangira ihadabu ryose basabwa baca bararekurwa. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Akarero ka hafi kamabi akogwa n'imbondera kurezo mu kigo cha campus Buhumuza ni vyabaye kugenda kerezo ry'indwi Kigarama uyu mwaka. Ni gihe umunyeshuri wo muri ico kigo yategerezwa kwitaba umubwimbonera kure bigana mu ngoro y'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo. Yitwa Isidonze Yimana, nawe nyine n'umwanya w'umugambi CNDD-FDD yategerezwa kuja kwisigura ku matati yarafitaniye n'uwujejwe ububiko bw'ibitabo by'ikigo ca Buhumuza. Amasoko ya Radio Inzamba muri ico kigo akamenyesha ko Isidore ataronkejwe akanya ko kwisigura, baciye bamwaduka n'amahiri baramukubita gushika naho atagishobora gutambuka.
Bakubaguwe n'abanyeshure bigamwe kuri kampisi Buhumuza bari mu gamwe CNDD-FDD imbonera kure, bamukubaguriye muri permanence yakwifa cane gose kote cyane gushika yaho nyine ibango bakora aragiye kwa muganga baramuvura yavuye aca yitura igipolisi kitwegereye muri icyo kiro nyine baramutabarije barashobora kuhiga ababikoze babarondi abasanzwe basiba bari bari aho bavuye basanga bari mu yindi kampisi gukubita abandi banyeshuri. Niho abapolisi bashobora basanga uwo munsi kubera ko hariho benshi bashengereye bashoboye kwiruka bashobora gufatamwo abashika kuri ndwi harimo babiri twigana ari nabo bari bakubise Wido.
Inyuma y'iryo hagarikwa bamwe mu mbonera kuri zariko zirakubagura abo bana muri ico kigo, harimwo n'abagirizwa gukubita Isidore barasambishijwe, ariko rero bukeye bwaho baciye barekurwa basubira mu bigo vya kaminuza. Abanyeshuri bakibaza nimba iyo dosiye izobandanya canke yoba yaragarukiye aho, basaba ko abahohotewe boroswa ubutungane kugira ntihagire abasubira kugira ivyonona umubano mwiza hagati y'abanyeshuri.
Twebwe nk'abanyeshuri ico dusaba ni uko agateka kacu kugarukirwa tukareka kugengwa n'ivyigambwe ngaha kw'ishure, kuko vyose usanga vyinjira mu migambwe n'abatongoye mu mashure usanga batorerwa mu migambwe, gukeje usanga habaye ikumira ijanye n'imigambwe. Ikindi dusaba ni uko abo bakoze ayo mabi bohanwa hishizwe amategeko kugira ngo n'abandi bose bafite ako gatima bumve yuko ari bidakogwa, gutyo tubane mu mahoro.
Abo banyeshuri bo mu kigo ca Buhumuza batera kamo ubuyobozi bukuru bwa kaminuza y'u Burundi n'ubushikiranganje muri rusange ko bufata ico kibazo kugira hagaruke ituze abanyeshuri bige neza. Radio Inzamba twagerageje kurondera uhagarariye ikigo cha kaminuza y'u Buhumuza Emily Nukuri kugira twumve ico bivuga ko ariko ntiyitabye telefone yiwe. Twanagerageje kandi kurondera umushikiriza manza wo mu ntara ya Cankuzo Ferdinand Bazikwankana kugira twumve nimba iyo dosiye ikibandanya canke yaraheze, ariko ntitwamuronse.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Mu gusozera ano makuru twabateguye, abavuga butumwa bane harimwo n'icegera c'urongoye isengero Ezebu y'Inyanzarake mu ntara ya Makamba barahagaritswe n'igipolisi c'Inyanzarake kuva ku munsi wa gatatu, indyane zifatiye kukutubahiriza ibiringo bitegekanijwe mu mategeko y'iryo sengero nizo zabaye intandaro y'iryo hagarikwa. Muri kino gihe bakaba bafungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Makamba. Izo ni Dona Beni Axelakana.
Amakuru ava mu basengera muri iryo sengero avuga ko babiri muri bo bahagaritswe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, abandi babiri bakaba bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Abo bahagaritswe inyuma y'amatati amaze iminsi muri iyo sengero, aho hari uruhande ruvuga ko amategeko atariko arakwirikizwa. Abari muri rwo bakavuga ko ariko harondegwa abo bose basaba ko amategeko agenga urushengero Ezebu akurikizwa. Mustanira wa komine Nyanzarake, Goreti Rankunda, akabari we ari nyuma y'iryo hagarikwa. Abari muri urwo ruhande bakavuga ko ibyo biriko bikogwa mu ntumbero yo gukingira umwungere wa mbere w'iryo shengero Barankunda Rabani yarengeje ikiringo akongera agaca kubiri n'ibyafunditswe n'inama y'abapastori ari nayo itanga intumbero y'ibikogwa by'ishengero nk'uko amategeko arigenga bivuga mu ngingo ya 42 na 47. Aho mukamenya ko inama y'abapasiteri bose yari yakoranye kwa 18 munyonyo yari yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu indongozi muri iyo shengero kuko zitariko zubahiriza ibiringo. Ibyatumye iryo shengero ryugagwa ikiringo cy'indwi zitatu rikaba ryari ryasubiye kugurugwa kuri uyu w'Imana, ariko Musitanteri wa komine Nyanzarake Goreti Rankunda acaza gushikiriza abo birukanywe ko aribo babandanya ayo mabanga, abakristu baca baragumuka imisa ntiyabikibandanya. Abo biyamirije iyo ngingo ya Musitanteri wa komine Nyanzarake akaba aribo bariko barahigwa mu gihe bavuga ko kuba abapasiteri 111 bakoranye kuwa 18 munyonyo 84 aribo bari bemeje ko abo bariko basubizwa mu mabanga n'abajejwe intwaro bahagarikwa. Abo bahagaritswe amakuru dukura ngaho Nyanzarake akavuga ko bafashwe n'igipolisi hamwe n'urongoye iperereza mu ntara ya Makamba Merowe Ntunzwe n'Imana. Ababibonye bakavuga ko batwawe nabi cyane baje gufungirwa muri komisari ya polisi y'intara ya Makamba. Basaba ko ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu bwo kubahiriza ibyanditse bwahawe n'ishengero. Ku bijyanye n'aya matati, uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe rukaba rutararonka kuri telefone Goreti Rankunda Musitanteri wa komine Nyanzarake cyo kimwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Makamba.
Arakoze na Beni Axela Kana ni nonga haduchie dusozera no makuru twatwa bateguriye ngingurukire mwebwe mwese mwafasha kanya kanyu kuko yakurikira ngingurukire bagenzanje mwafashije kwiyegeranya ahanje Parfum Dasigana ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu atangwa n'uhoraho naho utaha.